Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 48 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Kuri mikoro muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabaramukije bwakiye neza aho muri hose, bahaye ikaze kuri radio yanyu.
Ikindi nacyo nta kuntu woba amategeko ku buryo umuntu yikuye mu mugwi nk'uyo yofatirwa ibihano nk'uwamenje igihugu n'abanyagihugu.
Uwo ni Bwana Prosper Ntahorwamiye, ushinzwe kumenyesha amakuru mu itsinda ryigenga rishinzwe gutunganya amatora, avuga ku nenge zabonetse mu matora mu Burundi. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo iyerekeye imisoro mu Rwanda n'iyerekeye umurundikazi wegukanye umudari mu mikino Olympique muri Brazil, turazigarukaho mu kanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Arabanzirizwa ariko nayo hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wanjye Hosine Munezero. Hosine, waramutse neza.
Mwaramutse Eugenie, mwaramutse namwe mwese mutwumviriza. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri Afrika y'Epfo, aho umugambwe utavuga rumwe na leta Alliance Democratique watahukanye intsinzi mu gisagara cya Johannesburg, gisanzwe ari umugwa mukuru w'ubutunzi aho muri Afrika y'Epfo, rikaba ribaye rya mbere uwo mugambwe utahukanye intsinzi kuva mu mwaka w'1994. Umugambwe ANC uramutse ubutegetsi muri icyo gihugu. Umugambwe Alliance Democratique waratahukanye intsinzi kandi mu bisagara bitari bike, harimo nuko uwo mugambwe wagiye hejuru mu matora yabaye mu ndwi iheze ku mugwa mukuru wa Afrika y'Epfo i Pretoria. Umugambwe ANC ni wuzi imbere mu gisagara cya Johannesburg, aho ufise amajwi ashika kuri 48 n'ibice bitanu ku ijana. Alliance Democratique ukagira 38 n'ibice 4 ku ijana. Umugambwe uharanira ubwigenge bw'ubutunzi usanzwe utavuga rumwe na leta ukaba waciye uhereza amajwi yawo Alliance Democratique amajwi ashika ku bice 11 ku ijana. Umugambwe Alliance Democratique ubona gutahukana intsinzi. Herman Mashaba aramutse ubu igisagara cya Johannesburg, yatangaje kuri uyu wa mbere ko agiye gutuza igiturire muri icyo gisagara, akongera agatanga ubuzi ku batabufise. Uretse ibisagara bya Johannesburg na Pretoria, umugambwe Alliance Democratique niwo kandi uzi imbere mu bisagara bya Nelson Mandela Bay hamwe na Cape Town. Abanyagihugu amajana n'amajana muri Nigeria bagize imyiyamamazo kuri uyu wa mbere w'imbere y'inyubakwa y'umukuru w'igihugu, basaba leta ya Nigeria kongereza ingufu kugira igarukane abana b'abakobwa bashika ku 200 batwawe n'umugwi w'iterabwoba Boko Haram mu mwaka w'2014. Iyo myiyamamazo ibaye inyuma y'indwi hasohotse ivideo y'umugwi Boko Haram yerekana bamwe muri abakobwa. Boko Haram ivuga ko benshi muri abo bakobwa bapfuye, igasaba ikiguzi cy'abasigaye kugira barekugwe. Esther Yakabu ni umubyeyi umwe mu bakobwa w'umukobwa mu bakobwa batwawe, agaragara muri iyo video ya Boko Haram, avuga ko barushe no gusaba leta ko igira icyo ikoze kugira itabara abana babo. Esther yabwiye Ijwi rya Amerika ko umukobwa wiwe yitwa Dorcas yari afise imyaka 15 igihe atwawe ari ku ishure hamwe n'abo bigana. Asaba leta gukora ibyo Boko Haram isaba kugira Dorcas na bagenzi we barekugwe. Ivideo y'iminota 11 ibo yasohwe na Boko Haram ku rubuga ngurukana mu bumenyi rwa YouTube, ivugiramwo umunywanyi w'uwo mugwi yipfutse mu maso, inyuma yiwe hari abakobwa bicaye bipfutse imyambaro yabo mu maso. Igihugu cya Turukiya kirahakana ibyavuzwe ku bijyanye n'umwana w'umukamikaze avugwa ko ari we yagize igitero ku munsi wa gatandatu ahari kwabera ubugeni, igitero cyahitanye abantu bashika kuri 54. Umushikiranganji wa mbere wa Turukiya Binali Yildirim yatangaje kuri uyu wa mbere ko ibijyanye n'uko ari umwana yakoze icyo gitero byavuzwe n'abari aho ariko ko babeshe. President Recep Tayyip Erdogan wa Turukiya yari yatangaje ko icyo gitero cyakozwe n'umwana ari hagati y'imyaka 12 na 14, igitero cyahitanye ahanini abana b'abakurde bari munsi y'imyaka 18. Nta mugwi n'umwe wigeze witira icyo gitero. Umushikiranganji wa Turukiya ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu yatangaje kuri uyu wa mbere ko igihugu ciwe kigiye guhagurukira abagwanyi ba leta ya Kiisilamu basanzwe bari ku mupaka wa Turukiya na Siriya. Umuyobozi ajejwe imfashanyo mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yatangaje kuri uyu wa mbere ko igihugu cya Siriya kiri mu bibazo bikomeye kandi ko ahageze ko abantu bihumbi n'ibihumbi bugarijwe n'inzara muri ico gihugu kubura amazi meza hamwe n'ubuvuzi batabagwa kuva mu kwezi guheze kw'indwi oni yarasavye ko hoba agahengwe k'amasaha 48 yo guhagarika ingwano mu gisagara ca Alep kugira bashobore kuja kuvura abagwayi hamwe n'abakomerekejwe n'ingwano muri ico gisagara. Stefan O'Brien asanzwe akorera ishyirahamwe mpuzamakungu ONU avuga ko ibibazo bitari mu gisagara ca Alep gusa, avuga kandi ko ONU yari yasavye uruhusha leta ngo gushobora gutabara abanyagihugu bari mu bisagara bishika kuri 32 byugarijwe n'ibibazo mwe n'ivyo, ariko ko leta yanse gutanga ugo ruhusha. O'Brien akavuga ko intambara ziri muri ako karere hamwe n'ubugi impapuro zitangwa na leta zikwega gushika byatumye atamfashanyo n'imwe irashikira abanyagihugu. Umukinyi mu nkino zo zisi yose Olympique Faisal Islesa aserukira igihugu cha Ethiopia amenyesha ko afise ubwoba bwo gutahuka mu gihugu ciwe inyuma yaho agira ikimenyetso cyo gushigikira bene wabo bari mu myiyamamazo mu ntara ya Oromia. Faisal yabwijwe ijya Amerika ko nubwo umuvugizi wa leta yavuze ko ahawe ikaze mu gihugu atacizere kinini afitiye leta kuko bashobora kudasubira kumwemerera kuva mu gihugu mbere bako bashobora no kumwica. Faisal Lesa ni umusore w'imyaka 26 yiruka ibirometero 42 mu nkino Olympique, akaba yari yatsindiye umudari w'umwaka mu ihiganwa ry'inkino Olympique zarangiye kuri uyu w'Imana mu gihugu cya Brazil. Faisal avuga ko atamunezero w'intsinzi yiwe yagize biturutse ko igisagara turukamo cha Jaldu kiri mu ntara ya Oromia imaze iminsi muri iri mu ntureka aho bagenzi biwe bamwe bafunzwe abandi bapfuye.
Urakoze Hozine kuri aya makuru. Nshuti rero, hari namwe makuru havugwa hirya no hino ku isi. Murumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacuvewa.com. Amakuru noneho yo mu karere k'ibiyaga bigari. U Rwanda ruratangaza ko amafaranga akoreshwa mu gihugu hose hangana na 62% haturuka mu misoro y'abanyarwanda. Ibi byavugiwe mu muhango wo kwizihiza ku nshuro ya 14 umunsi wahariwe abasora. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Hasumta Kaboyi uri Kigali mu Rwanda.
Ubwo yizizwa umunsi w'umusoreshwa mu Rwanda, komiseri mukuru w'ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro Richard Tusabe yatangaje ko mu mwaka w'ingengo y'imari 2015-2016 ikigo yobora cyakusanyije imisoro ingana na miliyari 1001 na miliyoni 300 mu gihe intego iki kigo cyari gifite yari yo kwinjiza miliyari 960 na miliyoni 300. Ku ntego iki kigo cyari gifite cyongereyeho miliyari 41. Uyu muyobozi yavuze ko mu ngengo y'imari y'umwaka wa 2016-2017 Rwanda Revenue yasabwe kwinjiza mu isanduku ya leta amafaranga na miliyari 1,084 n'ibice 4 ndetse na miliyari 49 n'ibice 2 avuye mu misoro ituruka mu turere. Umuyobozi wa Rwanda Revenue yavuze ko nubwo amafaranga ikigo ayobora kinjiza agenda yiyongera, ariko bagihura n'imbogamizi z'abanyereza imisoro ya leta. Minisitiri w'Intebe Anastase Murekezi wari mu muhango wo gushimira abasora bakoze neza yongeye kwihanangiriza abanyereza imisoro ya leta, avuga ko ibihano bizabageraho.
Ndasaba ko abadatanga imisoro bakomeza gusobanurirwa ibyiza n'ishema byo gusora, ariko bazakomeza kwinangira bo birumvikana bazahanwa hakurikijwe amategeko. Kandi ku guhana ushobora kubasubiza inyuma kandi atari ibyo dushaka. Dushaka abanyarwanda bacuruza bagasora bagakomeza bagatera imbere. Ndasaba abasora bose kandi gukoresha imashini z'ikoranabuhanga mu gutanga inyemezabuguzi. Abacuruzi badakoresha neza izo mashini kandi bazifite, cyangwa se abacuruzi bazikoresha uburyo budakwiye bagamije kunyereza imisoro, bagomba guhindura imyumvire n'imikorere yabo.
Abashinzwe ibyo kwegeranya imisoro mu gihugu bemeza ko gukoresha inyemezabuguzi zitangwa n'imashini biri mu byatumye imisoro yiyongera. Umuyobozi w'ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro Richard Tusabe yavuze ko abacuruzi bakoresha izi mashini bavuye ku 1,800 mu mwaka ushize, ubu bakaba bagiye kugera ku 11,500. Abayobozi bose bongeye gusaba abacuruzi gukoresha izi mashini zitanga inyemezabuguzi, nubwo abacuruzi batahomye kuyerekana ingorane basanga mu mikoreshereze y'izi mashini. Abandi bamwe baganire n'Ijwi rya Amerika.
Urugero nkahanga mu maduka yabacuruza za detaye, utuntu gufata ikiro gacisha mu mashini ntabwo byoroshye. Yego urahenze cyane. Ngira ngo ukurikije uko ugenda wunguka wunguka make make cyane ku buryo kugira ngo uzafate monta uzishyura inzu wunguke nandi ugomba kurya ukagabanya sharice zose ku buryo ushobora kubona amafaranga yishyura kariya kamashine n'ikibazo.
Imbogamizi zikunda kuba hari ukuntu turiya tumashini two kuri IBM dukunda gupfa ngo wakabije gutya mu hagati ubona karapfuye kandi ugasanga wenda ni muri weekend hahandi bazikora ntabahari gucyo gere bigira imbogamizi. Twasabaga ko babandi bakora ziriya mashini bagerageza bakora no muri weekend ku buryo bwa bucuruzi butagira ikibuhungabanya no muri weekend buri gihe bagakora na weekend ubundi weekend ntago bakunda gukora.
Umunsi mukuru w'abasora wizijwe mu mujyi wa Kigali kuri 22 Kanama ukaba warufite insanganyamatsiko igira iti kwibwiriza gusora inkingi yo kwigira. Ministre w'imari n'igenamigambi mu Rwanda Claver Gatete yavuze ko u Rwanda rumaze kugera ku muvuduko mwiza mu kwikemurira ibibazo.
Amafaranga yose tuvana mu misoro y'abanyarwanda nani mafaranga tuguza imbere mu gihugu no hanze yose aragera kuri 81 n'ibice bitatu. Bivuze ko ayo ni amafaranga twigengaho asigaye angana na 16.18% akaba ari amafaranga y'abaterankunga ngira ngo dukomeje kongera umuvuduko mu gusora dusora neza n'aya mafaranga twasigara kuri ya mafaranga twigengaho yaba ari aba misoro yaba ari inguzanyo nanone yishyurwa n'imisoro y'abanyarwanda. Urugero nkuru mbahaye turatanga icyizere ko politiki twiyemeje yo kugabanya gutungwa n'inkunga z'amahanga tuzagenda tuzigeraho ndetse no mu gihe cyabo.
Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro Richard Tusabe yavuze ko ikigo ayobora kigiye gukomeza gushyiraho uburyo bwo guhangana n'abanyereza imisoro ndetse no gushakisha uburyo bwose hashyirwaho ingamba zikumira bibi imisoro.
Tuzakomeza gushyira ingufu mu gukangurira Abanyarwanda gahunda yo kwibwiriza gusora turushaho kubafasha kuyumva neza twibanda cyane cyane ahaboneka ibyuho byo kunyereza imisoro ndetse twongera ingufu mu bikorwa byo kurwanya magendo ruswa no kuziba icyuho cyaba imisoro yabinyerezwa ariho hose. Tuzakoresha uburyo bw'ikoranabuhanga bwitwa electronic cargo tracking system gukurikirana imizigo iri mu modoka ziyitwara kuva ku byambu kugeza aho iyo mizigo ishyikira ndetse niva mu gihugu cyacu yoherezwa mu mahanga.
Kugeza ubu mu Rwanda ikigo gishinzwe byikorera kigaragaza ko abasora bagera kuri 70% aribo kugeza ubu basora babishaka. Abandi basora bitewe n'igitutu bagirwaho n'abayobozi ndetse no gutinya ibihano bafatirwa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta Kaboyi kuri iyi nkuru.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isaa 12:00 za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane, twimakaze amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Tugeze noneho mu Burundi, umurwi Seni ushinzwe gutunganya amatora warakoresheje inama mu murwa mukuru w'intara ya Muyinga yabarebwa n'amatora bose mu ntara z'uburasirazuba n'intara ya Karusi. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Kurimbura uko amatora 2015 yagenze, kuraba ivyagoranye no kuraba ivyo kosogwa muyazo yokurikira n'iryo hangiro ry'inama umugwi wigenga ujejwe gutunganya amatora mu Burundi Seni uriko ugirisha kuva kuri uwa mbere abegwa bose n'amatora mu ntara zineza uburaruko arizo Kayanza, Ngozi, Muyinga na Kirundo gushira ko n'intara ya Karusi. Prosper Ntawagwamiye ajejwe gutumatumanako amakuru n'inyigisho mu mugwi Seni aratubwira utunenge twaranze amatora aheruka.
Muri ico gihe rero turabona ko koko hariho utunenge tumwe tumwe twibonekeje muri amatora dufatiye kumwe n'itegeko ryubatse n'ibyashoboka boshora kubinyanyura umugwi wa kabiri w'ibazo nawo wari umugwi ujanye n'uburyo bw'amatora twarabonye yuko kuringaniza amatora wizeye uburyo buva hanze hari giye bigorana kandi musaba mu bizingwa kimuhana kazi burise kandi amazi masabono nayo ntamari imvyiro nico gituma turiko turondera ingene leta abarundi boringaniza amatora ku buryo bwabo batazeyinze kuko twarabonye yuko nibyo bishobora kuba intambamye ubone mu gwa gatatu nawe bibazo novuga nibazo bya politiki byo navyo ni birebire kandi ni byinshi byaragaragaye ko mu Burundi gushika ubu hari abantu batipfuza amatora
bamwe mu bitavye inama basavye ko hojaho amategeko ahana uwagenywe kuba mu mugwiseni mu nyuma akawikuramo
twarabonye mu matora heze yuko hari bamwe muri mwebwe muri seni bagombye guta igihugu mukaga mu kwidohora mu matora kandi bagenwe n'igihugu none u matora ya 2020 mutegekanye iki kugira ngo abantu nkabajya twabonye cyane twumvise mbasubire kujyaganya ikindi naco nta kuntu bo bamategeko ku buryo umuntu yikuye mu mugwi nk'uyo yofatikwa ibihano nk'amenje igihugu n'abanyagihugu murakoze
Prosper Ntagwami ati ibuye riserutse ndi baricishe isuka
na barundi bagize ngo arankiza abandi barundi bagize nukubera kumbure bari mu mugubi cyo bibonekana ko biyonjoroye mugabo ivyashikiye bajya bari muri seni hari abarundi benshi vyashikiye ngira ngo kwitona mu kabira mu babona ahubwo nibaza yuko igikuru ibuye riserutse n'igice isuka ko bimaze kugaragara yuko mu nzego nka seni cyangwa izindi zoba zimeze nka seni bishobora gushika abantu bashinzwe amabanga nkayo bagatanga imihoho kumvo zitandukanye ahubwo leta n'abajejwe iby'amategeko boca baraba ingene be n'ivyo bintu iyo bishitse bikosorwa n'ingoga niho numva umenga ho vinyishu nayo bundi bwobwo abantu twamatura abantu bizoshika abantu bagira intege nke nubwo zitoba intege nke birashobora gushika umuntu akagera igihe igikogwa canke ibanga bamushinze rikamugora
imvugo ikomeretsa mu matora nayo nyene yashikirijwe n'umugwiseni nk'imwe mu ntambamye abitavye inama basavye ko abakoresha mwene izo mvugo hojaho amategeko abahana abo muronani amizero y'abarundi bashikirije ingorane yo kutaronswa uburenganzira n'abajejwe intwaro bwo gushikira mu banywanyi babatoye
iyo koalisyo ivuye mu matora haba hari abantu babatowe nta burenganzira babafise bwo kugira ngo baje kuraba abanywanyi canke babashikirize ibibazo baba bafise kugira ngo babiyashikanire mu nzego basanzwe baratowemo aha cyane cyane tukatubona ko hariho ukwitwazo rwa abajeje intwaro administration aho baca babyitwaza ngo n'amategeko akurikijwe mu kubakumira bigatuma imigambi yabo bashoboye gushikiriza babatoye badashobora kuyibafasha kubera yuko babuzwa gushikira abanywanyi babo
umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Muyinga Mpabanzi Jean Bereke Imasa ati amategeko aratomoye
le coalition effectivement atari mu matora ntizirotulize kuba operationnel niko vyanditse mu mategeko sije nabyanditse tendu some niyo byanditse niko biri ejo bundi hari umushinga mateka yajya mu biro arambatse ati none gashaho twe twagomba kwigira hariya a kugira ngo tubone n'abanywanyi bacu n'ibiki n'ibiki nca ndazingurira ibitabo byanditsemo aya mategeko ndamubwira muta honorable esoma wona handitse ngo iki
iyo nama izobandanya no kuri uwa kabiri babandanya kunoganza n'ibindi bibazo vyotuma umuco wa demokarasi utsimbatazwa mu abanyepolitike bo mu Burundi nkuko bivugwa n'umugwiseni wayiteguye imuyinga Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
urakoze Jean Bosco kuri iyi nkuru umurundikazi Francine Niyonsaba aherutse kwegukana umudari w'umwakaka mu kwiruka metero 800 mu ruhande rw'abagore mu mikino olympique yaberaga i Rio de Janeiro muri Brazil yaravuganye na mugenzi wanjye Edi Rwema yatangiye amubwira ukuntu yakiriye iyo ntsinzi
Vuko mwabiravye cyangwa mwabikirikiranye mugiye kuronka umudare wa kabiri mu meta 800 naragihoye cyane naragize umunezero ntafise kuno uvuga ku mutima nari icyubahiro ubwanje amesha icyubahiro Burundi bwanje mu nkino mpuzamakungu mukuru nk'umudare nari inyotewe cyane hari haheze imyaka 20 Burundi buroso umudare winza habi gihe Venice yaronka umudare kuronka umudare rero wa kabiri wundi inkino mpuzamakungu ya Jeux Olympique byabaye amateka kuri jewe na amateka ku Burundi.
Nkuko bivuze na amateka kuri wowe na amateka ku Burundi, ni kunshuro ya kabiri u Burundi butsindiye umudari mu mikino Olympique. Ku giti cyawe kugira ngo ugere kuri iyo ntambwe, wakoze iki? Tunyuriremo muri make uburyo witeguye kugira ngo ugere kuri iyo ntambwe wateye.
Mu minsi yose ahomba ndi niyumvira kuba intwari, niyumvira gushika aho ntoshika, nkiyumvira gukora cyane, nkiyumvira gukora nkagira imyimenyerezo ihagije, nkagira imyimenyerezo myinshi cyane kugira ngo shobore kugira ikintu nshyitseko, ikintu abantu bose bashobora kuzoza baranyukirako. Ni indoto zanje rero nari ndazigize zaraye zibaye nk'uko nabyiyumvira.
Nk'isomo abana b'abakobwa bakiri bato bifuza gutera ikirenge mu cyawe bakwiye gukura muri iyo ntsinzi yawe ni nk'irihe, Francine Niyonsaba?
Ni kwiyumvira gukora, bakiyumvira kugira ishaka, bagata ubunebwe, bakiyumvira gukora ikintu kuko byose birashoboka. Nibaza yuko atana kimwe kidashoboka igihe umuntu agize ishaka. Ibi nibaza ko umudana wa ndose woba nk'urufunguruzo kubana babajene na cyane cyane kubana babigeme mu gihugu cy'u Burundi, kuko dufise abana benshi. Nibaza yuko bokwiyumvira gukora ikintu nabo kugira ngo bashobore kuronka amateka.
Ubwo wirukankaga hari umwanya mutoya wabaye uwa mbere ndetse uyobora iryo tsinda mwirukankaga hamwe, ariko nyuma Caster Semenya uriya munyafrika we yepfo kazi aza kukunyuraho. Igihe wari imbere mu mutwe wawe watekerezaga iki?
Hajya nariko ndondera umudare, nari mfise integuro yo kurondera umudare w'inza hahabo, ariko ntibyakunze. Ariko ibyo nashitse ko narabishimye cyane, ndashimira Imana, ndashimira ababyeyi, ndashimira abagenzi, ndashimira abakoce na sponsor yanjye, eka n'abandi bose baba bagize icyo banterereye n'abansabiye kugira ngo Imana impamagara kugira nshobore gushika muri finale nongere nza umudare kugira kabiri ku isi mu mateka y'u Burundi kuva inkino Jeux Olympiques zitanguye.
Mu minsi ya vuba imishinga ya hafi ufite ni nk'iyihe, Francine Niyonsaba?
Umudane arendose ni nk'ufunguruzo kuri jewe, ubu ngiye gukomeza gukora n'ishaka kugira ngo nshobore umudane nabuze nshobore kuzowuronka.
Francine Niyonsaba, turagushimiye cyane akanyu hayira Ijwi rya Amerika, kandi tukwifurije gukomeza gutera imbere.
Nani ndabashimiye cyane.
Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Inyuma y'inama aherutse kugirana n'abagize urwego rujejwe umutekano mu gihugu mu bushikiranganji bujejwe ukwivuna abansi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Barack Obama yatangaje ko abayobozi ba Leta ya Kiyisilamu bazi ko bazotsindwa muri Siriya na Iraq. Zibifashijwemo n'urunani rujejwe kugwanya Leta ya Kiyisilamu, inteko muri Iraq na Siriya zaragize intambwe ziboneka mu rugamba rwo kugwanya Leta ya Kiyisilamu muri ivyo bihugu. Zarigaruriye ubutaka bwari mu minwe y'uwo mugwi kandi zibandanya kugira intambwe mu migambi yazo mu rugamba rutera ruzijana mu gisagara cya Mozo. Mu gihugu cya Siriya, Perezida Obama avuga ko bariko bagira intambwe mu gutera bagana mu gisagara cya Raqqa. Perezida Obama avuga ko ibikorwa bya gisirikare byo kugwanya Leta ya Kiyisilamu biriko bigira intambwe ziboneka. Ibitero by'indege z'ingwano by'urunani ruyobowe na Amerika bibandanya kugigwa mu bibanza bya Leta ya Kiyisilamu no mu bice byose abagira iterabwoba b'uwo mugwi bagerageza kwinyegezamo. Badereva b'indege z'ingwano za Leta Zunze Ubumwe za Amerika bariko bakora uko bashobora kose kugira birinde kutahitanisha mu kwica abasivili mu bitandukanye na Leta ya Kiyisilamu ikoresha abasivili nk'inkinzo. Urunani ruyobowe na Amerika n'inteko muri Iraq na Siriya bibandanya kwica abategetsi bakomeye ba Leta ya Kiyisilamu. Ivyo biriko bigira ingaruka ku buyobozi na discipline vy'uwo mugwi. Perezida Obama avuga ko atamutekano abayobozi ba Leta ya Kiyisilamu azogira ngo bazobandanya babakwirikirana. Leta ya Kiyisilamu ibandanya gutakaza ibice yari yigaruriye muri Iraq na Siriya. Inteko za Iraq zarasubiye kwigarurira igisagara cya Faruja, muri iki gihe zikaba ziriko zitera zidugana ikiyaya cy'uruzi Euphrates. Ziriko kandi zitera ziduga ku ruzi Tigre, aho zafashe igisagara cya Kayara. Ziriko zitegurira kugira igitero mu gisagara cya Mozo, igisagara gikomeye cyane kikiri mu minwe ya Leta ya Kiyisilamu. Perezida Obama avuga ko muri ico gihe muri Siria urunani rw'inteko zaho zifashijwe n'inteko zidasanzwe za Amerika n'ibitero vy'indege z'ingwano zibandanya guhiga abagwanyi ba leta ya Kiislam. Urunani rw'izo nteko ziko zinjira mu gisagara ca Manbij, igisagara abagwanyi ba leta ya Kiislam bakoresha mu kuzana abagwanyi hamwe n'abagira iterabwoba mu kubarungika kuja kugira ibitero mu karere k'Iburaya. Nta bitero biboneka abagwanyi ba leta ya Kiislam baragira muri Iraq na Siria mu kiringo c'umwaka, nk'uko bitangazwa na Perezida Obama. Avuga ko abategetsi ba leta ya Kiislam bazi ko bazoguma batakaza abanywanyi n'ubutaka bari bigaruri. Amenyesha ko mu butumwa baha ababashigikiye batera bemera ko bashobora gutakaza ibisagara vya Mozo na Raqqa. Perezida Obama avuga ko ari vy'ukuri ko bazotakaza ivyo bisagara, ko bazobandanya kubahiga no kubatuza mu bice bagisigaranye.
Iryo ryari jambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muracyari kumwe na Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mugenzi wanjye Hosine Munezero hagiye kubagezaho incamake y'amakuru.
Incamake y'amakuru twabashikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Afrika y'Epfo, umugambwe utavuga rumwe na leta Alliance Democratique waratahukanye intsinzi mu gisagara cya Johannesburg gisanzwe n'umugwa mukuru w'ubutunzi aho muri Afrika y'Epfo, rikaba ribaye rya mbere uwo mugambwe utahukanye intsinzi kuva mu 1994. Umugambwe yahinse uramutswe ubutegetsi bw'icyo gihugu. Umugambwe Alliance Democratique waratahukanye kandi intsinzi mu bisagara bitari bike, harimwo n'uko uwo mugambwe wagiye hejuru mu matora yabaye mu ndwi iheze ku mugwa mukuru wa Afrika y'Epfo i Pretoria. Abanyagihugu amajana n'amajana muri Nigeria bagize imyiyerekano kuri uyu wa mbere imbere y'inyubakwa y'umukuru w'igihugu, basaba leta ya Nigeria kongereza inguvu kugira igarukana abana b'abakobwa bashika ku 200 batwawe n'umugwi w'iterabwoba Boko Haram mu mwaka w'2014. Iyo myiyamamazo yabaye inyuma y'indwi hasohotse ivideo y'umugwi Boko Haram yerekana bamwe muri abakobwa. Boko Haram ikavuga ko menshi muri abakobwa bapfuye, igasaba ikiguzi cy'abasigaye kugira barekugwe. Igihugu cya Turkiya kirahakana ibyavuzwe ko kubijyanye n'umwana w'umukamikaze avugwa ko ari we yagize igitero ku munsi wa gatandatu ahari ko habera ubugeni. Igitero cyahitanye abantu bashika kuri 54. Umushikiranganji wa mbere wa Turkiya Binali Yildirim yatangaje kuri uyu wa mbere ko ibijyanye n'uko ari umwana uwo yakoze icyo gitero byavuzwe n'abari aho, ariko ko babeshe. Umuyobozi ajejwe imfashanyo mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yatangaje kuri uyu wa mbere ko igihugu cya Siriya kiri mu bibazo bikomeye, kandi ko hageze ko abantu 2,000 bugarijwe n'inzara muri icyo gihugu, kubura amazi meza hamwe n'ubuvuzi batabagwa. Kuva mu kwezi guheze kw'indwi, ONU yarasabye ko hoba agahengwe k'amasaha 48 yo guhagarika ingwano mu gisagara cya Alep kugira bashobore kuja kuvura abagwayi hamwe n'abakomerekejwe n'ingwano muri ico gisagara. Umukinyi mu nkino z'isi yose Olympique Faisal Lilesa aserukira igihugu ca Ethiopia amenyesha ko afise ubwoba bwo gutahuka mu gihugu ciwe inyuma yaho agiriye ikimenyetso co gushigikira bene wabo bari mu myiyamamazo mu ntara ya Oromia. Faisal yabwije ijwi rya Amerika ko nubwo umuvugizi wa leta yavuze ko yotaha atizeye ibyo leta ivuga.
Urakoze Hosine Munezero kuri incamake y'amakuru. Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha nahabihumurije. Nshimiye abadufashe ku buhanga bw'ibyuma, uwadufashe gushyira hamwe ibiganiro ni Fatuma Karara Arimasi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye kuba mwakomeje kudutega amatwi no gukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Mbifurije amahoro y'Imana, mugire ibihe byiza, mwumva radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.